ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ikaze muri aya makuru kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Burundi leta zamuye ibiciro by'ibibanza bicururizwamo na za butike ku masoko ya kijyambere ya Bujumbura iwe kuba gatandatu.
Na nama badu kwa leshe jenga banye soko umba nikipapuru wazana baba brandi sila kachaku gira tisinya huko udasinye bibi gara gaza kulikura gara liza
abani wa mgemo wachuriza masoko ya kijambere yomuri Bujumbura umurwa w'ubukungu u Burundi. Kongo irarega u Rwanda ko rwaba rwohereje ingabo muri Kivu ya ruguru, u Rwanda rurabihakana. Niger yabonye bwa mbere umukuru w'igihugu mushya wakoze coup d'etat ni General Abdurrahman Tchiani. Agataho Perezida w'u Fransa Emmanuel Macron aramagana yivuye inyuma coup d'etat yahiritse ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu witorewe n'abaturage muri Nigeri. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Amakuru ku ijwi rya Amerika tohere kwa vugwa hirya no hino muri Niger. Uwayoboye coup d'etat General Abdurrahman Tchiani yagejeje ijambo rya mbere ku gihugu yarivugiye kuri televiziyo ya leta iminsi ibiri nyuma yo guhirika Perezida Mohamed Bazoum. Fidel Niyongabo aratubwira ibikurikiyeho.
General Abdurrahman Tchiani azwi ku izina rya Omar yatangaje ko igihugu gikeneye gufata intumbero nshasha. Yavuze ko we n'abandi bafashe ingingo yo gufata ibintu mu minwe kugira batorere inyishu ibibazo by'umutekano, ubutunzi n'imibano biraje ishinga abanyagihugu. Chiani yavuze ko ingingo bafashe yatumwe n'uko bahangayikishijwe n'ineza y'igihugu cyabo kubera umutekano utera uhungabana kurushiriza mu gihugu. Yatangaje ko abategetsi batatoreye inyishu z'ukuri ibibazo bihanze igihugu byaba ibyerekeye ubutunzi cyangwa intwaro ibereye. General Chiani yatangaje ko avugira umugwi w'abasirikare bavuga ko bafashe ubutegetsi. Yasavye abanyagihugu kuguma batekanye yamara bari magabo hamwe no gufatana munda kugira batorere inyishu ibibazo bijanye n'umutekano, ubutunzi n'imibano bihanze igihugu. Yabwiye amakungu ko Niger izobandanya kubahiriza ibyo yiyemeje kubijanye n'amategeko mpuzamakungu harimwo agateka ka muntu. Ishyirahamwe rijejwe gufashanya mu by'ubutunzi ry'ibihugu ryo muri Afrika mu burengero CEDEAO ryarateye ibyatsi coup d'etat muri Niger ryasavye ko Perezida Mohamed Bazoum arekugwa.
Perezida wa Ufaransa Emmanuel Macron aramagana yivuye inyuma coup d'etat yahiritse ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu witorewe n'abaturage muri Niger. Kuri we ni ikibazo gikomeye ku karere ka Sahel. Nanone Fidel Niyongabo.
Perezida Macron yatangaje ko coup d'etat muri Niger ikiye kubiri n'amategeko kandi iteye ikibazo gikomeye ku banyagihugu n'akarere kose. Macron yasavye kandi ko Perezida Mohamed Bazoum arekugwa bidatevye. Abajejwe gucungira Perezida Bazoum bamupfungiye mu biro vyiwe ku munsi wa gatatu. Benshi mu makungu babona Niger nk'inkinzo ku bitero by'abagwanyi b'abayisilamu mu karere ka Sahel kageramiwe n'umutekano muke. Indeko z'u Bufaransa n'ishyirahamwe ONU zategerejwe kuva mu gihugu kibanyi cya Mali mu myaka mike irangiye. Yamara u Bufaransa buracyafise inteko 1,500 muri Niger. Ikugwa ku butegetsi rya Bazoum bishobora gutera ibibazo ku byerekeye kazoza k'izo nteko. Perezida w'u Bufaransa Emmanuel Macron mu ijambo yashikirije ari mu rugendo muri Papua Nouvelle Guinea yatangaje ko ibwirizwa nshingiro ritegereje wa gusubira kubahirizwa muri Niger. Yari yemeje kuvyerekeye gushigikira amashirahamwe yo mu karere ko muri Afrika yo mu burengero nka CEDEAO mu mugambi wo guhuza impande zitumvikana muri Niger canke ibihano kubakoze coup d'etat.
Perezida wa Rusia Vladimir Putin aratangaza ko leta ye isuzuma yitonze ibitekerezo bya bamwe mu bakuru b'ibihugu bya Afrika byo kurangiza intambara yo muri Ukraine. Fidel Niyongabo.
Ku munsi ugira kabiri w'inama hagati y'Uburusiya n'abategetsi b'umugabane wa Afrika mu gisagara cya St. Petersburg, Perezida Putin yatangaje ko imigambi yo guhuza impande zegwa n'intambara yo muri Ukraine zari ziharijwe n'ibyo avuga ko ari ibihugu byita ko biteye imbere muri demokrasi. Yavuze ko Afrika muri iki gihe nayo nyene yiteguriye gufasha gutorera inyishu ibibazo biraje ishinga amakungu muri iki gihe. Perezida Putin yatangaje ko igihagararo cya Afrika mu byerekeye politike n'ubutunzi kiriko kirakomera kurushiriza. Yavuze ko amakungu ategerezwa kuvyemera. Yatanze akaroreo mugambi wabimwe mu bihugu byo muri Afrika kuvyereke gutorera inyishi kibazo kitoroshe na gato ca Ukraine. Uburusiya buheruka kuva mu masezerano yarekurira Ukraine gushorera ingano n'izindi ntete mu mahanga biciye mu nzira yo mwiba hari yirabura. Ivyo byarateye impungenge bimwe mu bihugu byo muri Afrika. Yamara President Putin yatangaje ko Uburusiya buzokongereza ibifungurwa bigenewe umugabane wa Afrika harimwo guha ako karere ingano n'izindi ntete ku buntu. Putin yavuze ko ashaka gukomeza imigenderanire mu vya gisirikare n'umugabane wa Afrika.
Inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye yadohoreye Repubulika ya Centrafrica ibihano byo kugura intwaro zimwe na zimwe Repubulika ya Centrafrica yo yashakaga ko bivaho byose burundu. Fidel Niyongabo.
Yamara abategetsi ba Centrafrica batangaje ko ibihano igihugu cyabo cyafatiwe byotegerezwa kuvanwaho burundu. Urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rwatangaje ko uko ibintu byifashe muri Centrafrica bibandanya kugeramira amahoro n'umutekano mu karere no mu makungu. Rwarongereje ikiringo cy'ibihano mu byirwanisho byafashwe kuva ingwano yadutse muri ico gihugu mu mwaka w'2013 gushika ku itariki 31 y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'2024. Yamara ivyo bihano ntibicerekeye guha ibigwano nisha cyane gufasha no kumenyereza inteko zijeje umutekano muri Centrafrica. Iyo ngingo yemejwe n'amajwi 13 mu rwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi mu gihe Burusiya n'Ubushinwa biterekanya aho bihagaze. Abategetsi ba Centrafrica barerekanye ko bababajwe n'ingingo y'ugo rwego basabye ko ibihano igihugu cyabo cyafatiwe na ONU bivanwaho burundu. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Centrafrica Sylvie Baipo Temon yatangaje ko ingingo y'ishyirahamwe ONU ari gitusi ku gihugu ciwe. Siguye ko urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rudatandukanye igihugu ciwe n'imigwi itwaje ibigwanisho. Yavuze ko ingingo urwo rwego rwafashe ari ingingo abanya Centrafrica badashobora kwemera. Yashimiye Ubushinwa n'Uburusiya kuba biterekanye aho bihagaze.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mudukurikire no kuri internet kuri wa3 radio yacu voa.com, kuri Facebook, YouTube na Twitter. Muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya gato turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Mu biyaga bigari byo muri Afrika bacururiza ku masoko ya kijyambere Bujumbura mu Burundi baritotombera icyemezo cya leta cyo kuzamura ibiciro byaho bakorera cyavuye ku mafaranga y'amarundi 110 kijya ku 1600. Baravuga ko iri zamuka ry'ibiciro risa n'irigiye gutuma ubuzima bwabo buhagarara, ariko leta ikavuga ko yabikoze yabyizeho neza. Eloge Welikaneza.
Bashimye ku mwidondoro wa bumenyekana.
Kasande no kugira umuntu aronke nayo kuri hameri. Uritanguka hoera. Amafaranga aboneka. Kamera yabo nafata amafaranga ari parasirikira. Yabo upanze, yabo ukorera iwe nta mahera hari mu isoko. Nta nuhahiri.
Kanda nundi nawe umashaka ko ikibanza
kiba. Kanya ni kibanza ashobora kuba gifisi. Gira kironge afashe teni.
Umugabo wamaze igihe kitari gito atunzwe n'ubucuruzi abazwa no kubona ingingo yafashwe abo yega batagishijwe inama, asaba leta kuba irayibangiriye ko
ubisanzwe icyo kintu ndiko ndareka sinzi ngo mu mwanya cumvise bariko bafatira ku bantu bapanze sivyo Jesse Mpanzi nara ndi 110 ubwo cyo kwa 110 ubwo cyo duga kuri 600 aho bifite umutahe muto wumva tutabaye vigitime y'abantu bapangishije wumva byumvikana gute uvuye kuri 110 twara turi muri mail akaja kuri 600 namwe mura bantu utuvyumva gute natwige turabantu bakera ngaha mu isoko sivyo twatanze n'interano y'ukubaka isoko ugaca wumva ibintu birasimbye hiyo hose umusamba ko ari kibazo ari ngorane ibintu bakabisubiramo bakabiraba kubera n'agacamutwe namera menshi imitayi dufise n'imito.
Umukenyezi nawe yamaze imyaka irenga 200 acuruza avuga ko ingingo we n'abagenzi be bafatiwe isari yabaguye ko n'imvura idakuvye.
Ingingo yafashwe ku Rwanda rwanje ni nkuko irantunguye. Jesse Mpanze nkorenga ha mu isoko imyaka 25 rero mu gihe nahora ndi ha 25,000 ku kwezi nkaba mbonye yuko sinyira 1,600 nzori ha ku kwezi mbanagerageje kuraba ngaha tuhora tunacererwa kuri ha 25,000 none musi 600,000 tuzoyakurahe nari nase no kubisinya ko nari mbonye umenga sindabitaho nibaza ko ari kibazo cyaduhereza Imana kumva umenga biragoye.
mu bisanzwe abadandaza bahora bafitanye amasezerano n'umuji wa Bujumbura akaba ari nabo bariha buri kwezi ariko ubu bahawe amasezerano mashasha ababwirizwa gusinyiranira n'Kigobert kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi. Jimmy Hatungimana umukuru w'igisagara cya Bujumbura yemeza ko ingingo yabanje kwigwa neza iranoganzwa
kwasanze uko ivyo bibanza babirihisha amafaranga amajana 6 harabaye gutororokanya ivyo biharuro amakontra uno munsi nyene ukiyasinya ugishira ku mukono yatanguye
ariko uyu mukenyezi ntabifata nk'amasezerano ahubwo nk'itegeko
nitwabivuganye nta nama badukoresheje nk'abanyesoko umba ni gipapuro bazana baba byanditse bakacha kugira ati sinya urumba nukuvuga amasezerano magirana n'umuntu mugihe mwaramavuganye bakakubaza timbe urabona ko yamaheru zoshobora kuyaronka cyane nta yuzoshobora kuronka mugabo urumba bo batugira ati ni musinye kuko udasinye bibigaragaza kuri kuragarariza ubutegetsi.
Umucuruzi asaba abarongoye igisagara cya Bujumbura kudafatira abantu muri rusangi bakiga ikibazo kimwe kimwe kwacho
bari kwanza kuza bakatuhaza kuko amafaranga ariko adusaba amafaranga menshi cyane ntadushaka kubonka nabo tuko turadandaza ariko adusaba 600 muri stand kuko yizi umva rebo uraba amafishi kwa turi yakomeri bora abafishi y'ikibanza icaye cyo cyose kimwe kimwe kuko ntibinganya kuriha kuko nta ntibingana kuvuga hazogera igihe twugara ibanza bisigare atantuze cyo turagira.
Umukuru w'igisagara cya Bujumbura arahumuriza ko naho mu mwanya wa mbere y'ingingo wabo yega batagishijwe inama abona ko barenganijwe imyitwariko yabo izumvirizwa
hariho koko bene bibanza hariho nabandi rero bagiye barakotesha bakotesha ku bandi bandi aho rero abo o bazoheza batwiture tubonye ko bidashoboka yuko babandanya bakora na cyane cyane ko badashoboye kuriha amafaranga bazoheza rero tubaronderera handi horoshe gukorera amafaranga abaya
baye. Jimmy Hatungimana arongoye umuji wa Bujumbura avuga ko uburongozi bw'igihugu ari bwo bwafashe ingingo kubera n'ubundi Kigobert ari cyo kijejwe kwegeranya amahera yose y'igihugu. Gihejeje kwegeranya y'abacuruza kizohora kironsa mairie ya Bujumbura ayo gukoresha gusa mu bijanye no gutunganya no kubungabunga amasoko ya kijambere yubatswe na leta. Nta bitigira bihari by'amafaranga yinjizwa n'amasoko mu gisagara c'ubutunzi ariko mu gihugu nk'uBurundi atamazuma nini y'ubudandariza hari isoko n'ico kibanza c'urucuruzwa buri wese yifashisha mu guhaha. Jaurika Neza, Juja Amerika.
Republika ya Demokrasia ya Kongo iremeza ko u Rwanda rwabibitero mu ntara ya Kivu ya ruguru. U Rwanda rurabihakana. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yasomye amatangazo ya guverinoma zombi.
Mu itangazo yari yasohoye kuri wa kane, General Major Ekeng Sylvain uvugira igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo FRDC yavugaga ko igisirikare cy'u Rwanda kiyemeje guteza umutekano muke muri Kivu ya ruguru cyinjiye ku butaka bwa Kongo isatatu za mu gitondo cyo kuri wa kane cyinjiriye hagati y'imambo ya 13 n'iya 14. Iri tangazo riti abo basirikare bagamije kongerera abandi imbaraga no gukomeza guhungabanya no kuvogera nkano ubusugire bw'igihugu cyacu. Uyu muvugizi w'igisirikare cya Kongo mu itangazo yavuze ko mu kwinjira ku butaka bwa Kongo abasirikare b'u Rwanda bihaye uburenganzira bwo kwirukana abaturage ba Kongo mu butaka bwabo. General Ekenge kandi yatangaje ko abasirikare b'igihugu cye bashinzwe kurinda imipaka boherejweho ibyo byabereye bagabweho ibitero n'abasirikare b'u Rwanda. Akavuga ko imirwano yakurikiyeho yatumye FRDC isubiza inyuma abasirikare b'u Rwanda bakoze ubushotoranyi butakwihanganirwa bagasubira mu gihugu cyabo. Iryo tangazo ry'umuvugizi wa FRDC risoza rivuga ko icyo gisirikare cyongeye gutanga umugabo haba mu gihugu imbere no ku ruhando mpuzamahanga kandi ko guhera ubu kigiye kujya gisubiza kivuye inyuma ku bikorwa nk'ibyo kikanakoresha uburenganzira bwo gukurikirana bagiteye. Mu gusubiza ku byatangajwe na Kongo kuri wa gatanu, igisirikare cy'u Rwanda cyahakanye kugaba ibitero kuri icyo gihugu. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ry'ibika bitarenze bitatu, RDF yavuze ko ibyo nta shingiro bifite kandi biri mu mugambo maze igihe kirekire wo gukwiza impuha n'icengeza amatwara bikorwa n'ubutegetsi bwa Kongo hagamijwe kwihunza inshingano bwananiwe zo kugarura amahoro n'ituze imbere mu gihugu ari nako bushyigikira buha intwaro bukanafatanya n'inyeshyamba za FDLR. Igisirikare cy'u Rwanda gisoza itangazo ryacyo kivuga ko ibirego by'ibinyoma gikomeje gushinjwa ndetse no gusubiza ibintu irudubi bishobora kugirwa urwitwazo ku gitero FRDC iteganya kugaba ku butaka bw'u Rwanda ifatanyije n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ijwi rya Amerika yashatse kuvugana n'igisirikare cy'u Rwanda kuri ibi ariko Brigadier General Ronald Rwivanga uvugira iki gisirikare mu butumwa bugufi kuri telefone atubwira ko ibyo basohoye mu itangazo rigenewe abanyamakuru bihagije. Ibihugu by'u Rwanda na Kongo bisanzwe bishinjanya gushyigikira no gufatikanya n'inyeshyamba zirwanya buri ruhande. Leta ya Kongo ishinja u Rwanda guha intwaro no kohereza abasirikare bayo kurwana ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Ni ibirego u Rwanda ruhakana, ahubwo narwo rugashinja umuturanyi warwo gushyigikira inyeshyamba za FDR zirurwanya. Raporo iheruka gushyirwa hagaragara n'itsinda ry'impuguke za Roni mu kwezi gushize kwa gatandatu yatunze agatoki ibisirikare by'ibi bihugu byombi gushyigikira no gukorana n'inyeshyamba mu ntambara ishyamiranyije umutwe wa M23 n'igisirikare cya Leta ya Congo FRDC muri Kivu ya Ruguru.
Temistokre Mutijima kandi mu Rwanda, umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yatangaje ko agiye kongera kuburanisha urubanza rwa Major Habib Mudathiru na bagenzi be barigwa ibyaha byo gushaka guhirika ubutegetsi bw'igihugu. Inkuru ya Eric Bagirubusa.
Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yatangaje ko agiye gupfundura urubanza ruregwamo Major Habib Mudathiru na bagenzi be mu gihe ahubwo byari byitezwe ko kuri uyu wa gatanu arufataho icyemezo cya nyuma. Akinjira mu cyumba kiburanisha, umucamanza yabanje kwibutsa imvano y'uru rubanza kuva baregwa bose batangira kuburanira mu nkiko za gisirikare kugeza aho bamwe bahisemo kujuririra ibihano bahawe. Bwa ubushinjacyaha bwa gisirikare ndetse n'abaregwa nta ruhande rwari ruhagarariwe mu cyumba kiburanisha, hagaragaye abacamanza, umwanditsi w'urukiko n'itangazamakuru gusa. Umucamanza yavuze ko ku itariki ya 21 z'uku kwezi aribwo ubushinjacyaha bwongereye muri dosiye ibindi bimenyetso buvuga ko ari bishya kandi bifitanye isano n'urubanza. Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yavuze ko ibyo bimenyetso bigizwe n'inyandiko mvuga ku cyaha cy'ibikorwa by'iterabwoba gihuriweho na benshi mu baregwa ndetse n'icyaha cyo guturuka igisirikare mu ngabo z'u Rwanda kuri Private Dieudonné Muhire. Yavuze ko nyuma yo kugaragaza ibimenyetso, ubushinjacyaha bwa gisirikare bwahise busaba ko umucamanza yapfundura urubanza kugira ngo busobanure ibikubiye muri ibyo bimenyetso byabwo. Umucamanza yavuze ko ari na ngombwa ko abaregwa bahabwa umwanya wo kumva ibyo bisobanuro ku bimenyetso bishya bakagira umwanya wo kubyisobanuraho. Kugeza ubu abaregwa basigaye bemeye kujurira ibihano bahawe n'urukiko rukuru rwa gisirikare n'abagabo 26 muri 32 baregwaga ku ikubitiro. Bamwe muri bo bari bahanishijwe ibihano bito kuva ku myaka 5 y'igifungo kugera ku mwaka umwe n'amezi 6. Ku isonga, Major Mudathiru ufatwa nka kizigenza w'itsinda ryose urukiko rwari rwamuhamije ibyaha 5 birimo gucura umugambi wo kugira nawe ubutegetsi buriho mu Rwanda rumukatira igihano cy'igifungo cy'imyaka 25. Nico kimwe no kuri mugenzi we Private Dieudonné Muhire. Kubireba Muhire hiyongeraho n'igihano cy'ingereka cyo kunyagwa impeta za gisirikare. Abandi bakurikirana n'itsinda ririmo Bihoyiki Diogeni na Ndibanje Lamberi bakatiwe gufunga imyaka 15, nayo itsinda ririmo Jean de Dieu Ndirahira ryakatiwe gufungwa imyaka 8 muri gereza. Mu byaha 5 urukiko rwa gisirikare rwamuhamije, 3 muri byo Mudathiru yarabyemeye anabisabira imbabazi mu buryo budashidikanywaho. Ibyo ni ukwinjira mu mutwe w'ingabo zitemewe, kugirana nawe ubutegetsi buriho mu Rwanda no kugirana umubano n'abategetsi ba leta z'amahanga mu mugambi wo guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda. Kubiregwa Private Dieudonné Muhire ko yaturutse igisirikare mu ngabo z'u Rwanda akajya mu gisirikare cya P5 kirwanya ubutegetsi bw'Ikigali, Major Mudathiru we ahakana ko ntaho baziranye. Muhire aregwa ko yarashinzwe guhuza ibikorwa by'ikoranabuhanga mu mutwe wa P5 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo kugira nawe ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni mu gihe Major Mudathiru aregwa ko ariwe wari ukuriye abarwanyi ba P5 Kongo. Ibikorwa byose ubushinjacyaha bwa gisirikare busobanura ko byahuzwaga na General Faustin Kayumba Nyamwasa wigeze kubaho umugaba mukuru mu ngabo z'u Rwanda uyasigaye ba mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Abaregwa bose bafatiwe mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera z'umwaka 2019. Mu mwaka ushize nibwo urukiko rukuru rwa gisirikare rwabahamije ibyaha runabakatira ibihano abatanyuzwe bahitamo kugana inzira y'ubujurire. Barimo Abanyarwanda, Abanyamahanga baturuka mu bihugu bituranye by'u Rwanda nka Uganda n'u Burundi, benshi muri bo bakavuga ko bagiye muri iyo mitwe kubw'amabura kindi bizezwa akazi. Umucamanza yatangaje ko azapfundura urubanza mu mpera z'uyu mwaka, ni nabwo azatangariza igihe azafatira icyemezo ku bujurire bw'abaregwa. Ehe, wagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Leta y'u Rwanda yatangiye kwimura abanyekongo bari mu nkambi y'impunzi y'agateganyo ya Nkamira mu karere ka Rubavu, intara y'Uburengerazuba, ibajyana mu nkambi nini ya Mahama mu karere ka Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba. Nkamira ifite ikibazo cy'ubucucike. Gloria Tuyishime yaduteguriye inkuru irambuye.
Kuva mu mpera z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2022 impunzi z'abanyekongo zatangiye guhungira mu Rwanda kubera intambara ishyamiranije umutwe wa 23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkambi y'agateganyo nkamira niyo kwikubitiro yakiriza impunzi. Ku bufatanye n'imiryango nterankunga, izi mpunzi zivuga ko zagiye zibona iby'ibanze birimo amazi meza, ubwiherero naho kuba. Gusa kugeza ubu hari imbogamizi zigifite zirimo aho kuryama, ibiribwa, ubucucike, ibibazo bijyanye n'uburezi n'ibindi. Ubwo Ijwi rya Amerika yasuraga kuri uyu wa gatatu yaganirije bamwe muri izi mpunzi. Nyirabihogo Anan, umugore dusanze yicaye hanze arimo guhata ibirayi byo kurya we n'umuryango we w'abana 8, avuga ko kuryama bisanzuye kuri bo ari ikibazo.
Urabona hano turi abantu benshi turacucitse, nta munezero dufite hano. Tukumva wenda badukuye hano twagira ahantu henda twakwisagagura, abana b'abana b'abahungu bakagira aho baherera, abakobwa bacu bakagira aho baherera, nabo henda tukabana nabo tubareba, ariko bakatinya n'igitsure cy'ababyeyi.
Nyiramugisha Antoinette ni umubyeyi utwite dusanze ariko takazuba, nawe yibaza uko nabyara azabaho we n'umwana we.
Tubana 8 mu nzu, wenda bakajya batushira buri muntu mukumbake tukagira umutekano kisanzura, nyine wanabyara ukabona aho ukarabira nangwa aho wamara gukaraba ukabona aho isimbi tuvuta. Turasaba ko twakwimuka nk'utya bari kutwimura tukimuka, turabyishimiye cyane pe.
Uretse ikibazo cy'uburyamo, uyu mugore yabwiye Ijwi rya Amerika Nyirabihogo Anna yongeye kubwira Ijwi rya Amerika ko kubona ibyo kurya ku bana badafite nabyo bitamworohera na gato, uretse igihe yabonye umugiraneza umuturayi two guhinduranya ibirimo ibishyimbo n'umutsima w'ibigori bahabwa
no kutugaburira neza. Ni indyo imwe turya, dore ibishyimbo badufa nawe urabibona biba bihiye, ibishyimbo bisa n'ibimaze igihe hano usanga abana bibananiye. Buriya mfite nk'akana, akana mfite gaheruka ku ibere, akana k'imyaka 6 ariko ko ntikanywa igikoma, banywa igikoma dore n'aba ngaho. Rero nk'akariya ningira ugashakira igikoma, kuyabona rero nabyo urumva kubona amafaranga ni ibintu bitugoye cyane.
Umugabo wa Nyirabihogo ni umusaza w'imyaka 60 umaranye uburwayi bwe butandukanye igihe kinini. Umugore we asobanura ko kubona ubuvuzi bw'izo ndwara bitaborohera.
Hano baratuvura bya bindi byangushye, ariko yari ibintu urumva nk'igifu, arwaye estomac, arwaye umwijima, arwaye impyiko, hari igihe tubona bitashobotse twajya no ku ruhande.
Uretse kutabona ubuvuzi buhagije ku mugabo wa Nyirabihogo, Mukeshimana Esperance, umubyeyi w'abana babiri dusanze muri iyi nkambi ya Nkamira, nawe nk'umwana w'imyaka 15 ufite uburwayi bw'amaso ntabasha kwiga neza.
Bavutse bafite amaso nyine adakomeye, ubwo iyo bari ku ishuri uwo w'imyaka 15 ni umuhanga ku ishuri, ariko akenshi afata mu mutwe ariko kureba ntareba neza.
Izi mpunzi z'abanyekongo kandi zisaba ko ireme ry'uburezi kuri bo ryakongerwa.
Asa naho we atiga neza, mbese akeneye kwiga bihagije.
Guhera ku wa mbere w'iki cyumweru, Minisiteri ishinzwe ubutabazi bwihuse MINEMA iri kwimura impunzi ziri mu nkambi y'agateganyo Nkamira izijyana mu nkambi nini ya Mahama iri mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda. Nk'uko twabitangarijwe n'umuyobozi w'agateganyo w'iyi nkambi akaba n'umukozi muri Minisiteri, Rwanyonga David, ibi biri mu rwego rwo kugabanya umubare w'impunzi zirimo kugira ngo izindi zikomeze kwinjira mu gihugu zibone aho zijya. Uyu muyobozi avuga ko bimwe mu bibazo birimo iby'amashuri bizakemuka kuko abana bo mu nkambi biga bazatangirana n'abandi mu mwaka w'amashuri uzatangira muri uku kwezi kwa 9.
Mu nkambi ya Mahama hari ibikorwa remezo by'amashuri biri ku rwego rwiza bishimishije, bitandukanye no mu nkambi ya Nkamira y'agateganyo. Koko twifuza ko abana baduhungiyeho bajya ku ishuri mu kwa 9. Ni n'umubare munini w'abarimo kugenda kugeza ubu ngubu turimo kwibanda ku miryango irimo abana bafite bari mu myaka y'amashuri.
Bwana Rwanyonga yatanze ihumure ku bafite uburwayi bwihariye bo muri iyi nkambi.
N'izindi serivisi zitangirwa mu zindi nkambi ziba zisumbuye ugereranyije n'izo mu nkambi z'agateganyo. Niyo twareba ku rwego rw'ubuzima, ubushobozi bw'abaganga cyangwa bw'ibitaro mu nkambi zihoraho buba bwisumbuye ku rwego ugereranyije n'ubuvuzi cyangwa na serivisi cyangwa n'ubushobozi bw'ibitaro biba biri mu ntambi z'agateganyo.
Abasaba ubuhungiro bamaze kwimurirwa kugeza ubu bose hamwe n'193 bamaze kwimurirwa mu byiciro bibiri. Ikindi cyiciro kizajyanwa mu nkambi ya Mahama ku munsi wo kuwa mbere utaha. Kugeza ubu ku munsi umwe abantu bari hagati ya 48 na 50 nibo binjira mu nkambi y'agateganyo ya Nkamira, baza baturutse mu bice bitandukanye birimo Kirorirwe, Kibumba n'ahandi. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro y'amakuru ya sport n'imikino ya Afro Basket mu rwego rw'abagore ni rushanwa rya 2026 ryo guhatanira igikombe cy'Afrika cy'ibihugu muri basketball. Imikino yatangiye uyu munsi i Kigali mu Rwanda. Jean-Claude Munyandinda aradukurikiranira.
Guhera kuri uyu wa gatanu mu Rwanda hatangira irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'Afurika cy'ibihugu mu mukino wa basketball ku makipe y'abagore. Muri iri rushanwa rya 2026 rya Afrobasket uyu munsi hari hateganyijwe imikino ine. Guhera saa 5 n'igice mu mukino wabimburiye iyindi, ikipe y'igihugu ya Nigeria yatsinze Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo amanota 69-35. Uyu mukino ni uwo mu itsinda rya kane. Mu mukino watangiye saa 8 n'igice mu itsinda rya gatatu, ikipe y'igihugu ya Mali yatsinze Uganda amanota 88-66. Muri aka kanya harimo kurangira umukino wo mu itsinda rya mbere watangiye saa 12 z'umugoroba hagati y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire. Umukino usoza yari iteganyijwe kuri uyu wa gatanu uratangira mu kanya isaa 3 z'ijoro, urahuza Cameroon na Mozambique mu itsinda rya kabiri. Imikino yo mu matsinda muri rushanwa rya Afrobasket mu bagore izakomeza ejo kwa gatandatu ikazarangira ejo bundi ku cyumweru. Amakipe azarangiza mu myanya ya mbere mu matsinda azahita abona uburenganzira bwo gukina imikino ya kimwe cya kane kirangiza, naho amakipe azaba ari mu myanya ya kabiri n'iya gatatu azakina imikino kina kamaramaka izaba ari nk'akayunguruzo ko kwinjira muri kimwe cya kane kirangiza. Iri rushanwa rya Afrobasket ku makipe y'abagore rizarangira ku itariki ya gatandatu y'ukwezi gutaha kwa munani. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti mukomeje kudutega amatwi y'amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyashoreje. Ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Nshimire na Nadia Taha wamfashije kuyegeranya kuri mikro. Mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, umugoroba mwiza kuri mwese.
yaratanze jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyane